iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Nongeye kubaramutsa ndabahikaze mu biganiro byo kuri nosaha.
Nasabye yuko umunsi muri iyo nzira yo guhindura imigenzo n'imico ivyo byo guharanira mu budasa bwacu, tukamenya yuko turi bene umugabo umwe mu budasa bwacu, dushoboye kubyigisha kugira ngo tubigire umugenzo.
Uyo ni Gaston Sindimwo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, atera kama Barundi ko kwihanganirana no gukundana mu budasa bwabo. Iyo nkuru uca kimwe n'inkuru yerekeye uburenganzira bwahawe abarimyi bahora barimira hafi ishamba cimeza rya Rukoko, hamwe n'inkuru yerekeye abarimyi b'igitego cy'ikigori muri komine Muramvya. Turazigaruka ko mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru ku Burundi, cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo ahamagarira ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu kugwiza inyigisho zo kwihanganirana mu budasa bwabo. Sindimwo ashikiriza kandi ko leta izobandanya ikora uko ishoboye kose kugira igarukane icizere ku makungu. Kuri uyu munsi wa gatatu yari mu nama nshingamateka kwerekana iby'ubushikiranganji bukuki ibiro byiwe bwaranguye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kanezi Bujumbura.
Ahejeje gushikiriza ibyakozwe n'ubushikiranganji umunani bukuki ibiro byiwe, Gaston Sindimwo yatanze amanota. Ayo manota ari hagati ya 65 na 87%. Ubushikiranganji bw'umutekano bwahaye 87% nibwo buza ku isonga. Mubwaranguye imigambi myinshi nayo buraba ibibazo bya yase bukaza mu kibanza cya nyuma n'amanota 65%. Umushingantahe Sindimwo yavuze ko ubushikiranganji bumukubukira bwakoze neza cyane ugereranije n'ibihugu kirimwo, aho bahora bagisahiriza bahagaritse imfashanyo. Bamwe mu bashingamateka nka Gatonde Rwasa nubwo bashima bacafise akababakiye.
Mereye kubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, kuri ubwo bushikiranganji nashaka kubasaba hamwe no kwigisha inyigisho zo gukunda igihugu, bongere ko n'akantu ko kwigisha abantu kwihanganiranira, kuko bigaragara yuko abantu kudahuza imigambwe mu Burundi umenga biratuma baba bagira urwango hagati yabo gushika no kwicana bakicana. Ibi ndabivuga nisunze ibiba hirya no hino, aho no muri iyi twarayicurangije hari umuntu yishwe muri komine Mugina muri Cibitoke ku mvo hamwe n'izo
bene izo mvo. Ikigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yifuza ko zituzwa
muri izo nyigisho zo gukundisha igihugu no kwihanganira birimo, ko dushobora kwigisha gukunda igihugu utigishe kwihangana. Tugasaba yuko aho duciye aho muciye twosaba kuko muri za nyigisho zo guhindura imigenzo no guhindura imico twofata yuko niyo ko tubazeze yuko muri kahise abantu badasanga umugambwe batasangira batagendana byari urudubi. Turasaba rero yuko umunsi muri iyo nzira yo guhindura imigenzo n'imico ivyo byo guharanira mu budasa bwacu, tukamenya yuko turi bene umugabo umwe mu budasa bwacu, dushoboye kuvyigisha kugira ngo tugire umugenzo.
Abandi bashingamateka nabo babazwa n'ukuntu abafatanwa itonga barekurwa n'ubutungane.
Ku bijanye n'ubushikiranganji bw'ubutungane, abanyagihugu baridoga ko ingozi z'ikibi kenshi zirekugwa na cane cane nk'abafatanwe ibigwanisho, bagasaba ko rero ubushikiranganji bw'ubutungane bwogira ico bukoze kuri ivyo bintu.
Hariho nk'abantu bafatanwe itonga, abafatanwe itonga akarorero katanzwe n'abafashwe bariko barakora amadorari televiziyo ikazi kabamurika izanywe n'inzego zijejwe umutekano rirasenyema niko niyumvire, hanyuma bakanavyemera atagahata mugabo bahise mu bucamanza gatoye ngo parike yaba arekuye igihugu gisigaye kiraho. Gusa abanyakubahwa umushikiranganji ajejwe ubutungane ko yogikwirikira kugira ngo igihugu ntikize kirahomba gutyo.
Yavuze kandi ikindi yicerekeye inkozi z'ibibi ziba zafata imitonga ugasanga zarekuwe rero ugasanga nasetemuma hariho dysfonctionnement entre abapolisi bamufashe na le ministère public. Ugasanga ministère public kenshi twibajije ivuga yuko itaronse les éléments à charge kandi yafatanye itonga. Ivyo nibaza ko umushikiranganji w'ubutungane ico amaze iminsi akora agendera masenari yose kugira ngo umuntu yafatanye itonga atazindi elema zikenewe. Nibaza yuko umushikiranganji abijejwe abyumva kandi ariko arabikora turabizi.
Umukenguzi w'amateka Martin Ntereze we hari ikindi cifuzo yerekanye.
igihugu cy'Ububiligi kirafise ambasade ngaha mu Burundi mugabo uravye kungene cigenza kuma abagiserukiye bagumana ku dosiye two gushira imizi kuzimu mu Burundi n'abarundi ngo biraha muri kazoza bigendana na Ababiligi igahagarara uko nshiko bandanya tugiye migendranire umuntu asa ambasade ngaha mengaje kudori inkuru mbi gusa kugira aze kutumanikisha muri conseil de droit de l'homme muri conseil de sécurité menga nta kindi kintu bajejwe atari kuduteranya n'amakuru
Gatson sindi mwo asanga tawe byo tera uruhagarara
yavuze igihe cy'Ububiligi naje twivuga ko kinshi yazwi biravugwa mugabo nuko jusqu'à présent teno kandi nabo nyene barabona yuko igihe cyifashe kandi n'ejo tukifata atangora
ikintu gikunze kugaruka mu nama nshinga amateka n'inkenguza amateka z'u Burundi n'uyu munsi kitahaze mu kigobe nuko amategeko yigwa yandikwa muri mu gifaransa kandi abarundi benshi yerekeye batacumva abatowe n'abanyagihugu basavye ko yoshirwa mu rurimi rw'ikirundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
yakoze cyane mugenzi wacu eroje uri kaneza kuri iyo nkuru Ahandi naho abarimyi bo muri commune Muramvya yo mu ntara ya Muramvya nyene basaba nabacitse intege murantunga mwiteragira ry'igitegwa cy'ikigori cyo muri kano gatasi ni mu gihe mu mwaka uheze icyo gitegwa cyatewe n'udukoko twitwa imfunya mu ntara nka zose z'igihugu ivyo bikaba byatumye umwimbu utaboneka nk'uko byahora mugenzi wacu Diane Ndonse arabidishikiriza
abarimyi bo mu ntara zitandukanye bariko barateragira imbuto zo kumutasuro muri izo harimo iz'igitegwa cy'ibigori ariko kubwo dukoko twagiteye mwirima ryo kumwaka uheze abarimyi ntibimbure abatari bake nta vyizigiro bafise no mu byo bariko barateragira abayaze n'ijwi rya Amerika muri zone rya Rusera yo muri commune Muramvya basaba bajejwe uburimyi n'ubworozi kuzobaronsa umuti wo gupompa icyo gitegwa
ibigori turatera mugabo hari ingwara yateye arabingungu
nta mirima y'ubungubu ikera kubera ubwo bukoko bw'ama bwayiri nta kindi tubona kizodutunga n'inzara gusa
tabane tuzabane kizodutunga none ko twarimye ibigori tukarimye ibiharage nadoye kabyatewemo n'iyo ngwara nikuri twebwe tubona inzara igiye kutwica
twabuze n'umuti wo gupompa nyabigori noneho ubwo mutondeye imbuto y'ibigori mu bidusabi ramukatonde imbuto nshasha tukaba ko twokwimbura
abajeje intwaro bavuga ko nabone iki kibazo cyo kutimbura kibaraje ishinga buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko avuga ko bariko barakorana n'abajejwe indimo kugira ngo bibangikanye imiti yo kuzopompa bimaze kumera
twamaze kugana abajeje gisata kibitegwa bitanze bya production vegetale kugira ngo bategekanye kugira ngo aho bamaze gutangura gutera ibigoro no munsi bimaze kumera umuti wo gupompa burya bwo kuburiya kugira ngo bashe kuraba ingene twokinga atangura n'izirashikirizo bitegwa
ariko kandi aba barimyi bavuga ko imiti nka yose bamaze kuronka yananiwe bagasaba ko ubushakashatsi bwogira ingufu mu kurondera imiti ishobora kwica izo mfunya zateye igitegwa cy'ibigori
abajejwe ubuhinga bw'uburimwe n'ubworozi bakaraba imiti n'ukuri iyo bazanye yose yarananiwe bareba ubundi buryo bw'iyindi miti bozana dukoreshe naho tugerageze turabe bitagenze gutyo turapfa dupfire mu bana ntakundi
kukaba nkako abajejwe indimo n'ubworozi mu ntara ya Muramvya bavuga ko kugeza ubu atamuti nyakuri uraboneka Icyo bikoze basaba barimyi kwama bishe ubwo bukoko bakoresheje intoki ivyo abarimyi bavuga ko bamaze kugerageza ariko ataco bimara
byarageze n'igihe mbere baravuga kuti murabitoragure muze mu byica aba mama bakirirwa mu murima yirirwa sogora ibigori arabamwe akicyonyora mu gavyarananiranye bihenga ibigori bikiri bitoya urumba bimaze guca iyi mitoti duga nta kigori gisubira guheta byose ucusanga umurima wose twarabe kare umuyago bizana twarayobewe ko bitegwa n'iki ntumba zumengo na gaheta
twibutse ko ubwo bukoko bamwe bita imfunya abandi mponga bwatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa kabiri ko ku mwaka uheze igitegwa cy'ibigori kikaba kiri mu bitegwa biba mu ntara nka zose zo mu gihugu kandi kikimbuka ku rugero runini ugereranije n'ibindi bitegwa mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Diane Ndonse tukivuga ku burimyi abarimyi bo muri commune Gihanga bahora barima ku nkengera z'ishamba cimeza ca Rukoko barashima ko bagiye gusubira kurima yo. Ni nyuma yaho buramatari w'intara ya Bubanza hamenyesheje ko bagiye gusubira kurangurira ibikorwa by'uburimyi mu mucungararo y'ico kibanza gikingiwe. Ni nkuri ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Icyo kibanza cyari kimaze igihe ari umuziro ku barinyi bo ikomine Gihanga no mu micungararo kiri hagati y'ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke n'ishamba cimeza rya Rukoko. Buramatari w'intara Bubanza irimwo iryo shamba cimeza yafashe ingingo yo gusubira kurekurira abarinyi gusubira kurimira muri ico kibanza kiri mu burengero bwa komine Gihanga. Tarisisi niyo ngabo yibutsa icari cyaratumye abanyagihugu batarekurirwa kuja mu Rukoko.
Baragenda kurima bagaca barengana karibi bakamanuka gushika ndani mu Rukoko. Aho naho bashika ni harimo ndaguhakararo nkano bita mu kimira abasore. Nuko rero umwanya turiko turavugana twavuganye kandi n'abasirikare basanzwe bacungera umutekano ngaho onye muri iyo shamba. Ribo nyene baravuga bati ngorane twebwe dufise si uko abanyagihugu binjira kurima aho bare kuriwe. Ingorane dufise umunyagihugu arengana urubibe wahategerezwa kugarukira.
Abari basigaye baraba mu Rukoko nk'ibyishwa bashima iyo ngingo yo gusubira kubarekurira kuja kurima ku nkengera z'ikibira cya Rukoko. Uno yahora arimira aho mu Rukoko hafi ishamba cimeza yibuka ibyo yatakaje igihe bafatirwa ingingo yo kudasubirayo.
Iyo ngingo yafashwe ivyacu twari twarimiyeyo vyetse ibindi bigira vyere mbere byishi ubu ugeramaze nikorerayo twe rero tukibaza tuti none igihe mu Rukoko harihe intambara zikomakomeye z'imigwi yahorirwana n'abasirikare ba leta indege hejuru abasirikare hasi k'abanyagihugu binjirayo bagasenya bakarima ariko uyu munsi turi mu gihugu kirimwo umutekano ntangere hakacasoka ingingo ibuza abantu kuja kurimira mu Rukoko. Twebwe twumva kumego na gahotoro ahubwo leta yohindura kumbure.
Abarimyi bo muri komine Gihanga bagiye gusubira gusohora isuka bakaja kurima mu kibanza kiri hagati y'ishamba cimeza rya Rukoko n'ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke bafise icyo basaba bashikiriza zimwe mu ngingo mperekeza z'iyo ngingo yafashwe zotuma izabaye mu mezi aheze bidasubira.
Nibatume baraba iminsi dufate nk'itatu mu ndwi yo gukurikirana indimiro ziriyo no gukorerayo izindi indimiro ziteza imbere igihugu no guteza imbere ingo n'imiryango. Hanyuma rero ico onya ndibaza ryoba ari terambere rimwe mu materambere baba ariko barateza imbere abanyagihugu bo muri komine ya Gihanga n'abanyagihugu dufate begereye ico kiyaya n'abandi bava kure bagikoreramo ukugira bikunde abo bantu biyoroganize kuko ibigira inama ngo bigira Imana.
Buramatari w'intara Bubanza abwira abagiye gusubira ku bikorwa by'uburimyi muri ico kibanza kiri mu burengero bwa komine Gihanga bimwe mu byo bategerezwa kwisunga.
Tugasaba rero by'ukuri abenegihugu uno munsi twavuganye na Musanteri turavugana n'umukomanda w'abatari bajejwe abasirikare bakorera aho ngaha muri ico gice ko bagenda bakerekana akarimbi aho gace. Tugasaba ko atamwenegihugu yohirahira ngo harenge kuko uzo harenga azofatwa nk'inkozi y'ikibi ni hagira isanganya rero ntazohave arira turaba.
Iyo ngingo yo kurekurira abarimyi ifashwe inyuma y'amezi atatu kurengana ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke ari umuziro mu nama y'umutekano yabereye Gihanga irongowe n'abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi w'umutekano wo kwivuna abansi n'uw'intwari hagati mu gihugu bashikirije ibintu bibiri byari byatumye kuja mu Rukoko bihagarikwa. Umutekano wari umaze igihe uhungabanywa n'abitwaje ibigwanisho bazananye aho mu Rukoko n'isamburwa ry'iryo shamba cimeza rya Rukoko bavuga ko ryari ku murindi udasanzwe muri komine Gihanga y'intara Bubanza. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Evariste Nzikobanya nka ngaho Igihanga. Tubibutse ko mwumva radiyo Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza baliko ndumviriza ntorere kazoza
Wumviriza ntorere kazoza.
Yee, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi ry'America Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
Ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkabandi ngo yisirangwe mpareke muri ikomeye ya Nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe ikaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkabandi boneza muri mukenyezi menye Nyanzarake
abone abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenzo Manongere ndabaye ikaze muri Ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura amatati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo ni wabikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute
twebwe tubivuga ko turabisigira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatujana no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora uzanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basigwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikirize nabo birabubaka kandi bigatuma bitikira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari ha bakenyezi barongoye amazone abandi arabanditse bitereye ko bamwe ari nababiki mwishyira hamwe wacu urumva rero abo imisi yose ku mirimo twamaturi kumwe
iyo bakenyezi bafite uruhara ruboneka mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe
turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ariwe bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabizi byo mwakwerekana mumaze gukora
ego meturafisi ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiho turabereka kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri icyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri icyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru mutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko icyo gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati gatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye n'abakuvuga ati mbega babakenyezi bimbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye babakenyezi nitwemera ni mubazane bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mu dutumi bishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikorwa cy'abakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umuryango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mny tubaze bangamiye kigwa cyo bakenyeje kubganze nk'imishyira hamwe ntacombona abo bakenyeje ndiko kuba barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyangwa amazi ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyeje no kuvuga abakenyeje bafite uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafite ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashyika ku cyo bari bifuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijyanye n'iby'amahoro cyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati ntangorane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara ke byaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kwari yari muguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri ico kintu rero turasaba yuko itari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyiro ko hari mwabo bantu iyo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabira gumana yakajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana yo mutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashaka kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuko afise intamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
nubuze ngo nakabwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakabwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishyire ko byose mu kunywanisha bafite amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene iyi porogaramu ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi bese bagise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivyo igihugu ubu ryo nta bwoba bakigira nabo bagise ubwoba buke buke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi baragerageje mu mashyira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongo umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
narose amajwi angana iki gajake
narose amajwi amajana 930 wakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nokuvuga rero ngaha bitanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mu duko kwa twa twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutose mashira hamwe mato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'izo kwiteza imbere n'izo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo cyarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mu batatu ngwe mu bibura ko twokora iki cyangwa se twoshikiriza niki nibo batangura kugira ngo muvi ibyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buryo abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ni bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayo mababona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabi nize abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho gatuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinene imbere ubutiko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze huko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga naho cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri ntamanyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bihe
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataragizuruka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byungura igihugu
ari cyo kokorwa gakeje
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero ko twose bakoho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabone yo Jacqueline mukuru mutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakino kiganiro
murakoze namwe
unishimiye niwe wahise gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nezema nande kiremesheje ntimuranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Tashimi bagenzi bacu bo muri studio Ijambo babateguriye icyo kiganiro aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu ari kumwe na Oriane Tangishaka
Ndashimiye Fatuma Karalali Masiye dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije n'abadufashije mu bwinga bw'ibyuma bose turabashimiye mugire umutsi mwiza.